ingingo y'umuryango w'ibihugu bya Buraya yo gusaba ko umugore w'abahinga bawoni ujijwe batohoza ku Burundi bakongera gukiringo yemejwe kuri wa gatanu. Ibyo bihugu bigize umuryango wa Buraya byamenyesheje ko mu Burundi amahoro ataragaruka, ko hakibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane, ko abantu banyuruzwa bakabura irengero ryabo, kandi ko imijyana zifatiye kuri politiki ziriko ziribonekeza zitazotuma amatora y'umwaka w'2020 agenda neza. Ibyo bihugu rero niko gusaba ko abakora amatohoza ku ihonyango ry'agateka kazina muntu mu Burundi babandanya abakora. Iyo ngingo yo kongera ikiringo umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi ntiyakiriwe kumwe n'ababa mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika bati uwo mugwi ntacumariye Burundi wari ukwiye gufutwa, abandi nabo bati nibongegwe urabikwiye.
Aho kubongera ikintu n'uburenganzira bwabo mugahishwa mwe nuko umugwi utigeze wenekwa uza gukora kuti amatohoza ku Burundi mu gihe hari tuza ibindi bihugu byinshi biri mu ngorane, ubundi amahoro nijya nawe nta bamenyesha makuru abizi uratindira utaye amasaha utakiva mukaye amasaha utashakiye tuzubudugira ugurushika amahoro ntibaje gutohoza ibiki. Abuze icyo bakora niko nabivuga hasigaye naho nibyo biro bivuga ngo bigira cyakazi na muntu mu Burundi byinshi hano mutaka ngo ni maso twaviyanije habuze kwihaye n'amasoro yizeganye bihengamye n'ubundi bacye gukora iki uko bigenda kose niyataka tacu bizashikana kuri kagara tunanye wabo
kuno umugwi wahunga ikiringo cy'umwaka umwe nibaza hari ikintu cyiza kidufasha kugira zamvuru zikunda kuba mu matora ntihagire umuntu arenganywa wanashima n'inyuma y'amatora dushoboye kumenya ukungana agati y'akazi na musaza bakifashe nibaza ko ari ikintu cyiza cyane rwose je muntu umenga wari wagerageje gukora ni nacyo gituma icyo kiringo cy'umwaka batanza gucofasha gusubira kumuri gukurikirana hagufi ibijyanye n'agati y'akazi na musaza nibaza babyifashe cyo kuganira ndabona yuko icyo bagiye barakora barakinze uko bashobora nubwo bitari byoroshye rero nizere yuko uwo mwaka babahaye ahubwo busumiriza ko kugira tumenye na bimwe zinyegeje na bimwe bibera hagati mu gihugu kujyanye n'itotezwa ry'agati y'akazi na musaza
cyane nibaza yuko uwo mwaka utari ukwiye kuko uravye agati y'akazi na musaza ngaha mu Burundi karubahirijwe kandi uciye uraba n'abo bantu bagira ayo matohoza kenshi bayagirira iyo bari canke bagashika mu bihugu atari vyo bariko baratohozako. Rero vyari bikwiye yuko imbere yuko basohora icegeranyo baza bagashika ngaha mu Burundi bakavyibonera bakareka kubaza abarundi mugabo batari mu Burundi kuko nabo nyene inkuru bazumva ku matwi
abo mu gateka kazi na muntu bobo akamwenye ni kose akomeye niyongera arongoye ishirahamwe ry'abakristu riharanira kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akata amenyesha ko kongera icyo kiringo cyari nkenerwa cyane. Amenyesha ko mu gihugu ubutungane butigenga kugira butuze inkozi z'ikibi uwo mugwi urakenewe cyane kugira unakurikiranira hafi amaba kugwa mu Burundi
gihe mugwa amatohoza ku Burundi kurashira habona icegeranyo cyabo cya nyuma warerekanye neza yuko hari umutekano muke mu Burundi urerekana neza yuko ayo matora y'2020 atanguye kwerekana yuko hashobora kuba ibyaha ku rugero rwo hejuru aricyo gituma twasaba yuko uwo mugwa amatohoza ku Burundi wogerageza kumenya ikiringo kugira ushobore kubanda aya matohoza kuri ibyo byaha biriko biraba imbere cyangwa mu gihe amatora azaba ariko aratunganywa mu 2020. Aricyo gituma rero tubaza yuko yongerwa ikiringo cy'umugwa amatohoza ku Burundi ari byiza cyane kugira amakungu agume akurikirana hasi ibyerekeye agati y'akazi na muntu mu Burundi.
Igihe uwo mugwi ujejwe amatohoza ku Burundi waruhejeje kongerwa ikiringo w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje igifata cyo kumenyesha amakuru ku rubuga rwiwe rwa Twitter yamenyesheje ko kongera ikiringo uwo mugwi ataco bivuze ku Burundi. Ku bwiwe amajwi yabonetse muri ayo matora ngo yarakwiye gutuma ibihugu bigize umuryango wa Buraya vyibaza ibibazo byinshi. Nyamitwe asozera avuga ko intsinzi ari iy'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.